ubukandi tero cyo mu bwoko bwa essence bumaze ameza 3 yose bwibonekeza intara y'umwongere mu manuko bushyuburengero isanzwe kwagwamwa urucuruzwa cyane kubera ikunkengera y'iki yagatanganyika n'imigwa mikuru ya politike n'ubutunzi igitega na Bujumbura niyo yibonekeza kurusha ubukene ariko no mu zindi ntara harabuga ubukene bwa essence nk'uko amasoko y'igihugu cy'u Amerika mu kirundo na ngozi mu buraruko babivuga hatibagiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyuburuko mu kirundo na Muyinga mu masoko yacu akora ku bitaro bitandukanye yatashimye ku mwidondoro wayo uje habona yatubwiye ko muri zindwi zibiri ziheze harabagwayi bashengeye bitewe n'ikena gitoro kubera za usihara ni hata bitoro zigira akenshi abana n'abakenyezi bibungenze barakunda kwitaba Imana bitewe n'uko bataronka uburyo bwo gushika ku bitaro bikuru by'intara birababaje ibyo tubona niko bashikiriza mu ntara ya Makamba mu manuko ho muri iyi minsi nta nyima rya essence biharangwa igitoro cyose ngo kirabonetse kimara umwanya urumero mara nk'uko bimenyeshwa n'abahaba bamwe mu bafite ibipezi kuri abana bakoresha imashini z'ubusi y'abidogera abategetsi b'iyo ntara kubona barabujije abatwara igitoro mu mabido bavuga ko kizira kikazirizwa gushira essence mu mabido kandi kuyikene yabwirizwa kuzana icyuma ciwe kanywera kuri sitasiyo mutubwira namwe ingene tuzoterura ubwato bukava mu kiyaga canke imashini isya bikaza kunywa igitoro abategetsi barakwiye korosha ibintu niko bidoga Bamwe magendesha amapikipiki ni duga na za tukutuku z'amapine atatu byunguza bamwe ibintu byishwa amafaranga bavuganye n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bashobora gutondera igitoro amasaha arenga atandatu bakemeza ko bigira ingaruka ku buzima bwabo
umugore wanjye ntafungura
na kamara maza kuko nkaje nahashyitse kuva isaha itanu ubu kabona amasaha tugeze gusanga imoto niyo yaritunze umuryango mu gushyira nk'izi santararo wiza wibaza ingene umuntu aza gushobora gufungurira umuryango aha turi mu kajembegete ntawora kuko nta n'ugira n'icyo
kazi gasana kahagaze turaza tugatonda tukakibura tubibona uko
twe bwa matare n'abanyagihugu birabashikira baje bagora kuyunguruza
ibyo gitoro mu mwenga ni ndase kuri uko umuntu arahagarara nk'amasaha nka atanu yose atararo buri mwenga ni yaca ku buzima bwa nyine banza ni ingaruka mbi none yaca ntunze inzi ko ngiye kurondera rasiyo nkirirwa nicaye muri sitasiyo sindonke
bifite byinshi byica isaha zo gufungura zagize sindaronka n'igihumbi cyo kurya icya kabiri bene ibyuma baba badusaba amaperesema amagereshama tuzakuronka
umushinganji w'amasoko ntanga nguvu aremeza ko ari ubukene bw'igitoro Ibrahim Wizeye asigura ko buterwa n'uko igihugu cyanse kuduza ibiciro kandi ku isoko mpuzamakungu byaraduze aha yari yatumwe ko n'abakenguza amateka ku bakano heze
aho nyine ndi muri Tanzania ngira n'indi etide kuya mega muri Tanzania ngo sivyo bigiriye reka ndabe mu Rwanda naho jyamvuye mu shoferi kubaza umushoferi w'uminisitiri wande twari kumwe muri iyo nama mbariza mu Rwanda byifashe gute iritsiro mu Rwanda ni 188 isaha mazutu ni 448 3.5 bituruna oturi ya 3000 nefsa 3000 sisa mazutu bituruna oturi yayo ubu ndafise pressure ngo tudugirize fricture les importateurs wewe nta kindi araba ndugiriza kuko paske yo nivo mvuza makucaduze
Wizaje rw'ubushirangaranje burari gitoro yemeza ko igihugu gitakaza miliyari 3 yose ku kwezi kubera ramatagisi cyaheze
ugacomba muri Tanzania kandi ariyo hagufi inya igitoro kirazimye byumvikana ntacyo tutariko turakora kugira bene igihugu borohegwe je vous apprends que dufite amapwe amamwe twaheje ku mataxi du par mois ubu ndiko ndavuga turiko duhomba 3 miliyari par mois kugira igitoro kigume kikiri kwa ya prix à la pompe i Bujumbura beje harabibaza co tuma kija kuri iyo prix nijya a yo muri Tanzania mugabo kikaboneka bakibazwa yuko gishobora gutuma d'autres produits tributaires ku gitoro zose ziduga gushika ku biharage gushika ku munyu gushika ku madeplacement mubona n'ibiyeri umwe n'ibintu nawe agisomye azo nazo dozi kiyo cy'ibiharage
ubundi hari amafaranga yagenewe buri gitoro cy'intega bizoza cyikorwa ko mu gihe cya Kenya ubirigaga birera nk'uko umushikanganja byemeza
ahisonga sevre twa dusanzwe dufite amareservoir y'igitoro nk'uko kandi tuyafite i Bujumbura nta gitoro dufite ntabwo amareservoir tuvuga nta yahari ariko turiko turi gukuntu tukonstitue effectivement le stock stratégique y'igitoro ngaha ukuntu wabwira yuko le stock carrément ishobora kuba yarahize
ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro byo kwiyunguruza biduzwa kugera ku mafaranga 2000 ku ngendo ndende hagati y'intara n'izindi mu gihe mu mijyi ya Bujumbura na Gitega mu nkengera zaho ingenzi za bw'ijwi rya Amerika ku biciro ku mapikipiki tukutuku no mu matagisi byadugijwe hagati y'amajana 3 n'igihumbi bamwe mu bacuruzi igitoro batashimye ko mwidondoro wabo uje habona bemeza ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro canke yo kutayahabwa ku gihe ni banki nkuru y'igihugu ariyo mpamvu nyamukuru ituma igitoro gikena eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.